Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Kaze na mwiriwe chanke mwaramutse bivanye naho mudukurikira muherereye cyuti bakunze baradio Inzamba agateka kawe turi ku munsi wa gatanu yenekezo rya 11 Nyandagaro mwaka 2023 amakuru tugira tubashikirize aza kuba ahagaze ku ngingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ntaje umunwa mu kwemeza ko atamwimbo mwiza uboneka mu gisata cy'ubutungane naho nyine ubwoko bw'abahutu aribwo bwiganje muri ico gisata. Ibyo yabishikirije kuwa gatatu uheze hariya mu ntara ya Ngozi. Agashapu ni kose mu bigisha n'abahemberwa mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana mu ntara ya Rumonge. Imbo nuko mu ntango z'ukwezi k'umunani bigorana cyane kubikuza amahera yabo muri ayo mashirahamwe, umwe wese akaba atemerewe kurenza amafaranga arenga 500,000 by'amarundi twabateguriye muri ano makuru. Umukuru w'igihugu ujejwe kunywanisha abarundi severe warayimenyesheje ko abahutu bicabwenge hamwe n'abatowe n'abanyagihugu bagandaguwe inyuma y'amatora yo mu mwaka w'1960. Mwishirahamwe ase genocide cirimoso igisata ca Canada barabeshuza ubwo bubeshi aho bavuga ko hari n'abatutsi isinzi bishwe ico gihe nyene. Kate murano makuru mukanya tutababwira idonido.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramo abahutu b'incabwenge harimwo n'abari batowe n'abanyagihugu ngo baragandaguwe inyuma y'amatora yo mu 1960, inyuma yaho umwami w'Uburundi mwambutsa ahungiye igihugu. Ibyo bivugwa na Pierre Claver Ndayicariye hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane i Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi bw'Uburundi. Mu bo yagiriza ubwo bwicanyi avuga Kapiteni Michel Micombero na Clemens Bananiye, umwe yarajejwe igisirikare uwundi nawe akaba yarajejwe ubutungane. Pierre Claver Ndayicariye.
Nabenze ko abaye amatora ya 1965 aho abatowe benshi bari abahutu haba mu n'amashinga bateka haba mu nama ntenguza bateka kandi bari mu mboneza za mbere z'ubwa mbere diporome. Mwabonye ko mu 1965 nka bose bishwe kubera habuzwe ikibazo cyo guteba agasotegetsi umwami umwami agahunga umushirango wa mbere agakomereka kwivuza mu Bubiligi igihugu cyagisigara mu minwe ya Kapiteni Michel Micombero yarashinzwe igisoda. Hanyuma mwibuke ko uwarashinzwe igijandarume yitwa komanda Antoine Serukwavu urashinzwe ubutungane icyo gihe mbere yuko bihinduka yari Joseph Bukera uwasubiriwe n'umugabo mu muzi avuga cyane mu kahise ku Burundi yitwa Antemoni Zimananiye mu gisata cy'ubutungane. Abo bambere bishwe mu myaka ya 1935 cyane cyane mu kw'icumi bavuze yuko hagira habe itembagazwa y'ubutegetsi bahereye ku batowe bose b'abahutu bo mu ntara zose bahereye ku biro by'inamashinga y'amateka ku biro by'inamantego z'amateka hanyuma barabagandagura baca abasirikare b'abahutu bacana b'abahutu baca mu bakozi ba leta atari bake mu gihugu cyose barabagandagura. Uwifuza kumenya ingene twise ubwicanyi bwo mu 1965 bahitanye abahutu benshi mu gihugu abasoda abajandarume abadepite abasenateri abakozi ba leta twavuze tuti icyo cegeranyo twagishikije n'amashinga amateka n'ahenze bateka ni murindirire tuzoshikirize abatowe n'abenegihugu.
kubwishira hamwe ase genocide cirimoso igisata ca Canada uyo mugwi ujejwe kumenyesha ukuri no kurekuranira Severe mu Burundi ngo wamye ukoreshwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bubicishije kuri Pierre Claver Ndayicariye amenyerewe mu bubeshi Emmanuel Nkurunziza arongoye igisata ase genocide cirimoso aributsa ko ubwo bwicanyi bwabaye nyuma yaho hatswe kuba gutembagaza intwaro ya cami biteguwe na bamwe muri izo cabwenge z'abahutu bisunze icyo bise revolution sociale cabuga mu gihugu cy'u Rwanda icyo gihe Severe ngo yategerezwa kwerekana ko hariho n'abatutsi bishwe icyo gihe nyene mu ntara ya Muramvya Emmanuel Nkurunziza
byaradutangaje ariko ntibikidutungura umutima abanamba na gatonya kuko urabona akomeza mu nzira yo gushingira ku kinyoma atanagifata n'umwanya ngo apfume acambika araba ibimenyetso byo bishyigikira ati 65 harapfuye abantu benshi b'abategetsi bo mu bwoko bw'abahutu nibyo nta wabihakanye ariko aho Ndayicariye na Severe akorera batwengereje ariko twama tukeburira bituma tutemera na gatonya ibyo bazoshika ko cyamaze gushikiriza nuko basingira ku isonzo ry'inzu bakavuga ngo abahutu barishwe abahutu b'incabwenge ntibavuge yuko ubwa mbere hari hateguwe umugambi wo kumara abatutsi uriye watanguriye ibusangana muri ukeri y'uno munsi ego nivyo igihe ariko abivuga rero twarumvise acishamo gatonya arengana aravuga yuko hariho umurugumese yitwa Mvobaza byabonetse byamenyekanye yuko yararitse abasore b'abahutu ngo bica abatutsi kuvuga ubwicanyi bwo mu Burundi utagarutse ku Rwanda bwo 59 kuri kimwe babesha ngo ni revolution sociale nawe wari umugambi wo kumara abatutsi bwa mbere na mbere yarakwiye kuvuga igituma barishwe nibyo bari bakoze umugambi wo kumara abatutsi nibyo hariho bari bateguye umugambi wo gutembagaza intwaro yaba ubu budafise ahengamiye nk'uko biziga mu mugwi wo kurondera ukuri bajya gufuma ashimikira ubugeni izo manza zoba data wanje zitaciwe neza kubera ikaba adafata umwanya ngo ahagarare aririre yibutse avuga bajya abanyagihugu bapfuye batazi n'ico bazira batiriwe mu mazu yabo mu bukeye kubera gusara abatutsi ije nshaka bicerekana neza yuko kujya twamwe tubivuga Severe hari uno munsi atakindi korera batari kwikundwa akaza ku ruhande rumwe bwa kabiri ishimangira wa mugambi wa leta ya bitabiriye ya CNDD-FDD kugira ngo yereke abahutu yuko uharaje intwaro yo gushinza abatutsi kugira ngo ivugire abahutu avuga ngo umwami mwambutsa niko bahatswe kumwica yarahuye mu Swisi mbere y'uko ndizeye ntare yahakuye abantare yamusubiri Ndayicariye nubwo abesha ngo nisimbananiye ngo na micombero ngo bamuhenze ngo nakurise we nyine ubwo iyo yarabanje atanuza ntiyaduse atabibwiye se simbananiye artemo aracariho yarayasohoye igitabo asigura neza na neza ibyo nido ibyabaye ibyo bamwagiriza ibyo aho kuri kuri yarakwiye gufata umwanya akavuga ati hari umunyagihugu atakindi yarakize atari impene ziwe n'inka ziwe n'intama ziwe yagiye abona yicwa cyangwa amwicira abantu atakindi azatari uko ari umututsi
tukiri mu gisata cy'ubutungane naho bigaragara ko abahutu ari benshi mu gisata cy'ubutungane kuva mu gamo CNDD-FDD ufashe ubutegetsi ntacyahindutse uravye umwimbu uva muri ico gisata ivyo bivugwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hari kuwa gatatu hariya muri komine Kiremba mu ntara Ngozi kubwa Evariste Ndayishimiye ngo gutanga kazi muri ico gisata hari akwiye kurabwa intwari zishobora gukorera abarundi bose Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu
niki cisha Burundi urazi kwanga kuzana intwari ngo nukubera umuhoyo ubwoko ari intwari ukazana imbunde ngo nukubera ubwoko mu gihugu kizotera imbere gute kizotera imbere gute mugumu turiko turonka icirwa abacamanza birirwa barenganya abenegihugu kandi n'abahutu n'abatutsi kera rero ndekana batera inkuru mu mwaka w'2000 bavuga ngo abahutu ngo bakwinjire mu rwego rw'ubutungane nabo ngo ubutungane ngo cabusa neza ngo nirwo nsubira kurenganya he abahutu ntibinjiyemo ubutungane bwacu bukora neza yema nimumbwire ko abahutu binjiye mu ubutungane bwacu bukora neza ni ukuvuga hica umuntu ntica ubwoko mugabo kare rero wumva urumva rero urumva hatagiye mu bahutu ubutungane ntibuzogenda bugenze neza none ubu bwagenze neza iki ni icirwa turose
nayo kubw'umushingwamanza Vitali Nshimirimana yahoze arongoye sendika abacamanza mu Burundi SIMABU ngo abacamanza bahabwa akazi n'abo bategetsi nyene harimwo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'intonde ngo zizabahabwa akazi ngo zibanza gusuzumwa mu ngoro y'umugambwe CNDD-FDD mucho gihe nta butungane bwokorera abarundi bose mu gihe baguma mu kwaha k'uyu mugambwe Vital Nshimirimana.
Ibyo bimwe bimwe hari ibyo mukuru w'igihugu aza kuvuga bisa n'ibyo abandi bahora bavuga n'ibyo twese duhora tubona. Cuko umuntu ari muri ico kibanza ari umututsi cyangwa ari umuhutu ibintu bitegezwa kugenda neza. Cyane cyane ni uko ubwambere hoho bikenewe ibyo twama tubivuga yuko abarundi bose bashobora kuyumvamo yuko ataho bimiriwe. Ntihagire umuhutu cyangwa umututsi areka gushika mu kibanza kubera ubwoko bwiwe. Hanyuma kandi abantu ntibagende ngo basange sentare ishashe cyanke babone abacamanza bajya ku matongo cyanke bari hehe ngo babone abo bwoko umwe kuko twese abarundi turazinanye. Ibyo rero ntibiheza ngo bitume abanyagihugu barema, ariko iyo babonye harimo abagore bakabona harimo abahutu bakabona harimo abatutsi, ibyo biratuma n'abantu bizigira abo bacamanza. Mugwe ibyo ntibihagije, ibyo ntibihagije kuri ico aho turibaza yuko umukuru w'igihugu atabesha. Mugabo rero ikibazo nyamukuru gica kiba mbega none ababigira ibyo byose ni bande? Abacamanza si bo biha akazi, abacamanza si bo biha amapete, abacamanza si bo bishinga amabanga, abacamanza bahabwa ibibanza, bahabwa akazi, baduzwa amapete n'abo bakuru nyine babatwara, harimwo umukuru w'igihugu. Isaga seshweshwa rumuri abantu bamaze kubivuga katari gake, abacamanza akatari gake, intonde z'abagenwa, intonde z'abahabwa akazi zica ungore y'umugambwe sende destit. Muri ico gihe rero umukuru w'igihugu acareka guhenda abanyagihugu yidoga ngo hari ibibazo bindi bihari. Kibazo nyamukuru kiri kuri iyo ntwaro sende destit idakeneye yuko ubucamanza bwigenga ngo ubucamanza bukorera abarundi bose.
Yari Vital Nshimirimana akaba yahoze arongoye sendika SIMABU. Inyuma y'akaruhuko gatoyi turabandanya n'amakuru twabateguriye.
Inzamba.
Imyidogo ni myinshi mu bigisha n'abahemberwa mashirahamwe amwamwe yo kuziganya no kugurana na akorera mu ntara ya Monge. Basigura ko kuva mu kwezi kwa 8 gutangura bigorana kuronka amahera. Bakuru dukura muri yo ntaramenyesha ko atawe bemerera gukura kuri konte y'amafaranga arenga 500,000, bakavuga ko bibatera ingorane mu miryango no mu mirimo yabo ya misi yose. N'inkuru tubaza Bonfils Niyonge.
Indwi zibiri zigomba zikwire abahemberwa muri posta mu Rumonge batonda bakarindira ariko ntibaronswe amafaranga yabo. Bagizwe ahanini n'abigisha bava mu makomine atandukanye ntara ya Rumonge, bamwe bagasigura ko kuva itariki imwe nyandagaro baciye bafata uburaro, abandi bakindaro bizeye kuronka amafaranga ariko biba ivyo busa. Mu biro vya posita bababwira ko amafaranga atayahari ko bakirindiriye. Amakuru abaho mu Rumonge yemeza ko babwirwa ko amafaranga ari ku makonte ariko badashobora kuyahabwa. Mu nyuma bahavuye babwirwa ko bashobora guhabwa make make. Ivyo navyo bakaba basigura ko bibahungabanya.
Twari tumaze iminsi dufise ingorane kuva mu ntango z'ukwezi, twagumye dutonda, hariho abamama, hariho abapapa, twese twabaninga benshi n'abigisha, hariho abakozi b'abirengero, hariho abakozi b'uburambe, mugabo twahuriye indaha amakoteke, amahera barayatwima. Mamaye rero barafashe indaro, barasabye indaro mu miryango, abandi nabo bahitamo gusaba indaro mu mahoteli. Nimuyumvire namwe rero gushika nk'itariki 10, maze iminsi 5, 10, 8 muri hoteli, ugasanga utereka kuriha amahera umunsi ku munsi, urumva yuko bibabaje utari kuraronka amahera. Rero twe bwa mbere batubwira yuko ata mahera hari, ibintu baragabanya batubwira ngo umuntu ashobora kuronka 100,000 ijana na 50,000. Niyumvire rero wari umaze iminsi urara mu gahinga, urara mu hoteli utegereza kuriha ufungura umuryango, bimwe watekanya biba biriko birapfa.
Basaba abajejwe mu mashirahamwe n'ayandi mabanki yibonekezamwo utwo tunenge kubatunganiriza.
Tukwe chanda salon chuki tuma tufuga tatiniwa tutunga nidit kandi chuki wazo nikiri mwuri poste gusa kisina mwuri kupege kisina mwuri mabangi penshi tuahura niveni wa chuna wadu korona na wa kulege barido kachana yuko amafranga tarika wane kaneza tukwede ntonzi iki wazo cha Hawaii wafuga yuko mwuri bangi wate yawa hanez alikurero mwuri bangi mwuru beru bengo hiwa yawa hanez alikotogwe nazituuzi tuaiduke ni yuko haba humucho mikagenda neza wanu wakatunga nidit wagiye kutora mahera bakayagwa hanyuma ukaca mu migambi yawe.
Izo ngorane zibonekeza kandi no muri kopeke ya Rumonge abahemberwayo canke ababitsa y'amafaranga mu ntango babwirwa ko badashobora kubikura yarenga ibihumbi 500. Amakuru ava muri kopeke ya Rumonge akavuga ko ubuhageze aho ukeneye amafaranga araba uwuje kubitsa gutyo bakavugana kugira ngo ashobore kuronka amafaranga ariko naho nyene ko bataronswa ayo bifuza.
Arakoze Bonfils Niyongere mu gusozera ana makuru twabateguriye dukubitire mu ntara ya Kayanza. Hari umukozi akorera ku bitaro bya Gahombo mu ntara ya Kayanza avuga yuko ari kararenganywa n'umuyobozi w'ibyo bitaro Dorine Kanyange. Ibyo biruko mu gihe umuyobozi yasubiyemo imishahara y'abakozi kugira baje ku rugero rumwe n'abakozi bahembwa na leta. Uyo mukozi akora ku modoka ya Ruse Habaniha ngo yamukuyemo kandi yarabifitiye uburenganzira nk'abandi bakozi bakorana agasaba yuko yorenganurwa. N'inkuru tubaza Alain Majesté Barenga.
Nk'uko amakuru uruganda rwa Giwe Nzamba agateka kawe rukura muri bamwe mu bakozi bo kuri ibyo bitaro by'Igahombo atumesha ko uyu mukozi asanzwe azwi ku matadiyani Radio Donne akora ku modoka ya Ruse Habaniha kuri ibyo bitaro ari mu gahinda kenshi. Makuru akavuga ko abakozi bose bafite amasezerano imishahara yabo yasubiyemo bashobora kugerwa abakozi bahembwa na leta kiretse uwenyine. Umuyobozi w'ibyo bitaro Dorine Kanyange yaramukwemo atasiguro. Uyo mukozi nk'uko aya makuru abandanya abivuga yarifiye umuyobozi inyishuro yamuhaye ngo ni mu gihe azuba agitwara ibyo bitaro atazopfa murenganuye nk'uko umwe mu bakozi bakorana byigana
yarabahiye kumushyira kuri kumushahara ungana n'uwawe abahembwa muri fonctionnaire. Abandi yaragiri ariko we aramuhohotera yarabahiye kumushyira kuri nipo yasarere imwe cyo kimwe n'abakora mesajire ariko abandi bose yarabagiriye mbembe nabo banganya nyuma ayikize ahagera kuri mubaza musakwe murenganura yamubwiye ngo wowe nkiri umuyobozi w'iri vuriro ko sinzapfana kurenganuye kuzabara kurenganuye uragenda n'inyisha kurenganuye ngo agenda bifarisha aka hose kwa kwa mbanyo mkwete kwa kurenga kwa 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 mbanyo na wandi wa bahemu alasawa kurenga nungwa kukira nawe umushare ungani nuwa bahemu kwa nafungi kibiriki.
Kuri icyo kibazo uruganda rwa Radio Nzamba gateka kawe rwagerageje guhamagara kuri telefone Dorine Kanyange umuyobozi w'ibitaro by'Igahombo kugira atange umuco ariko ntitwashoboye kumuroha kuri telefone yiwe ngendanwa.
Ale Majesté Barenga urakenuye ngaduce dusozerera makuru twariko turabashikiriza. Mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye bakoze abamfashije gutororokanya ano makuru na utaha.